Mwiganiro cha bugi nzego za leta harimo no umukuru w'igihugu cabere mu ntara ya Makamba mu manuka bw'igihugu Prosper Ntarwamiye mvugizo wa leta yakeje mu rwisevere ukurondera ukuri no kunywanisha barundi Ntarwamiye yemeje ko hafatiwe kubimenyetso wabona ko bwicanyi bwakozwe mu 1972 bukuye kwitwa ihonyabwoko byakorewe abahutu
ikimenyetso cha mbere nuko itati ihonyabwoko wica umugwi w'abantu canke wose ubaziza ikintu mu 1972 naho bwari ubwoko bw'abahutu bisha bize bica bakora bica bafite udufaranga n'icabwenge ica kabiri nuko bikogwa n'ubutegetsi ico gihe yari leta irongowe na Michel Micombero ubutegetsi bwakoresheje iki bwakoresheje igisoda babura amatari n'abamusitaneri bariho yakoresha urwaruka rw'abajereri abajereri rwarugwaruka rw'umugambo w'iprona harabaye ineguro abantu bicwa baza kubatora mu mashuri ku buzi bafite urutonde bati nakasohoka 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 abo bantu urabita izina iryo zina rero ni ukugira ngo ntihagira n'icyo ukora ntihagire ubutangara bimwe bita mu gifaransa diabolisation canke animalisation biswe abamenja mu mico y'ikirundi mumenja yaricwa akangazwa aho rero byasigura yuko ntihagira kumwica atangiza kwamira ca gatanu umva barishwe ikimenyamenya kiriho murabona umugwi severe umaze iminsi uzura amagufa n'uduhanga ivyo ntaho bikideha arya amagufa na tujya duhanga two nyine turivugira barya abantu nta korona yari yateye ico leta ibivuga ko ubu turi kubimenyetso ntange ngira afatwa mumve neza iryo zina ntiriritwa mwumve neza uko bitegerezwa kwitwa n'inzego zibijejwe ariko ibimenyetso dufise ubu birerekana yuko koko leta ya kapiteni Michel Micombero yakoze ihonyabwoko irigirira ubwoko bw'abahutu
umuvugizi wa leta yanamenyesheje ko mu rwisevere rwifise igikorwa kinini co gushiraho urutonde rw'umwidondoro w'abishwe maze uzobone kuhindika cane mu bishingantahe vy'ababonye ivyabaye kugira ngo ukuri kuzure ariko mu kurindira ko bigera ko Maitre Isidore Rutikiri umukuru w'umurwi Morena rwanye ihonyabwoko n'ivyumviro vyaryo yabwira ijwi rya Amerika ko muri dose icokorwa rukwisunga ivyo Burundi bwumvikanye na ONU
na kabiri nta numwe azokwigera mpinyuza cateye abahutu umugwi w'abahutu bavuye muri Tanzania mu ishyamba rya Kagunga na Museveni yaravyemeje igihe kabiri baraje mu kwica bica bakuza ko ikintu cyose cyitwa umututsi ibimenyetso n'inyandiko bakorera ko turazifise n'umwe arakiri mu nda baramukura bakica leta ya Michel Micombero yarahagurutse iratabara abariko baricwa ingene yoba yarishe abahutu bamwe bamwe itarenze urugero bamwe bari muri ivyo abandi kumure batari muri ivyo birashoboka kandi vyaba ivyo leta yakoze vyaba ivyo uwo mugwe w'abahutu wakoze ni ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu na sentare mpuzamakungu babarinzwe na kabiri abo bantu bari kuri CNDD bitona abahutu ngo bariko bakorera ubwoko bw'abahutu mugabo mu by'ukuri bariko barabononera kuvuga ngo abane bagize jenoside canke abane bagize jenoside ivyo ntasho bitwaye umwe wese arashaka kubivuga uko abyumva ashaka uko yabibonye igihambaye nuko vyoshikirizwa sentare mpuzamakungu ataho yegamiye itegamiye mu bahutu itegamiye mu batutsi ikihweza ikagira ankete nk'uko leta y'u Burundi na ONU bavyumvikanye mu 2005 bati tuzoshireho sentare mpuzamakungu ikoraniyemo abantu batanu abacamanza batanu abarundi babiri na batatu b'abanyamahanga kugira bace urubanza ataho yegamiye
kuva mu mezi 2019 wo mu rwi watanguye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu 1972 ikorwa batari bake bacinuvye harimo wari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icyo gihe Gaston Ndimwo
mu gisevere ibyo yashikirije bifite intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira iprona ntiyigeze igira inama nini ivuga ati nimugende mwice abanara n'abana mbere ari ugwaruka mpananye amajambere rwa gasore jerere bavuga yuko jerere yagize ibi cyangwa yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibesha kandi cyari kwinda kwibesha jewe wararongoye jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yaratoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuba mu gihugu ikinacyo abo babivuga gutyo basi barabagasigana baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyene icyo rero ikinyuma cyambaye ubusa
Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryemeje ko cyabayemo genocide yo mwaka w'1994 yakorewe abatutsi mu Burundi ho hugeze ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri rwa kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu nyabuna ari bwo kwitwa nyabwoko. Amakuru y'u Amerika rikise yo kwizerwa nuko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka mirongo itanu izo bishize habaye ubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri hazokwemezwa ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.